Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Abaramukije nshuti bagenzi mu rukurikiranye muri kano kanya nabahaye ikaze mu kiganiro yaga cyo kuri uno munsi. Muratwumvira kandi ku buhengangurukana bumenyi kuri wezi tatu akaburungo ngeya akaburungo info. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa PAM ryaratanze ibifungurwa ku mpunzi 555 ziba mu mahangare mu ikambi ya Murongwe. Ni impunzi zaje ziva mu ikambi y'imfatakibanza ya Mongemonge batari bwaronswe ibikoresho byo kubaka amazu yabo Idonido na mugenzi wacu Edouard Nzambimana kuva mu ikambi y'Umurongwe.
PAM ifatikanije na IDES ishyirahamwe rijejwe ibyinjira n'ibisohoka mu isite ya Murongwe no mu ikambi y'impunzi y'Abarundi ya Rusenda. PAM yaratanze imfungurwa ku mpunzi z'Abarundi bo mu isite ya Murongwe kuri wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icyenda aho ni mwiyinga iheze, aho ku mutwe w'umuntu hatangwa ikiro n'ibice bitandatu by'ubufu bw'ibigori, amaliritre 120 y'amavuta basanzwe bita amahoki, amagarama 180 y'ibiharage, amagarama 120 y'umunyu. Abaronse iyo mfashanyo bagashimira ishyirahamwe IDES na PAM kuko bashitseko ahageze. Mwamenya kandi ko izo mpunzi zashitse mu isite ya Murongwe igenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani bavuye mu kigo cyakira impunzi Chimongemonge, bakaba bashikiye mu mahangare ya bloke ya 13 aho bazorindirira amaparasera bazohabwa na IRD.
Ibirori byo kwimika urwego rushasha rwo kurongora ikambi ya Rusenda byabaye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 5 Nyakanga uyu mwaka. Muri ibyo birori abakuru ba CNR urwego rwa leta rujejwe impunzi bemereye izo mpunzi kuzokurikirana urwo rwego rushasha, bongera bashimira urwego ruhavuye ku kazi bakoze mu kiringo cyabo cyo kurongora iyo kambi ya Rusenda. Donido na bagenzi bacu Marishal Nahazwe afatikanije na Yvette Munezero.
Mupfaso ni geti burunza serukira by'imfata kibanza mu karere ka Fizi, umugwi w'igihugu jejwe impunzi CNR yatubwiye ko mahinduka yabaye mu burongozi bwo mugwi biturutse kwiganwa mu yandi mabanga y'umushinga manza Sami Mukombozi ariwe gyacereza iyo gikogwa. Uwo nawe akaba ariwe yaserukira CNR muri Fizi. Burunza akaba yasabye abo batware bashasha kunyuza ikirenge mu cabo bakoreye mu ngata. Mu ijambo ry'uwaserukiye haseri muri ivyo birori umushinga manza Fote Kitoko Muhammad yashimiye indongozi zahora n'uwarazirongo umushinga Ntahe Emmanuel Ntirame bakubikorwa baranguye harimo kuyubakira inyubako bakoreramo. Kitoko yubukije impunzi ko zitakiri zo gutega amaboko haseri, ariko kari abafatanyabikorwa ba haseri n'amashyirahamwe bacuditse mu gufasha impunzi.
Umukuru w'ibiro by'ubuyobozi byo mu Kamanyora umushinga Ntahe Matendo Kanongo yashyizeho urwego rw'impanuro z'amahoro n'umutekano aha mu Kamanyora. Urwo rwego rugizwe n'umukuru wa grupema ubwiwe nyene, umukomanda w'igipolisi, babiri mu bagize urwego rw'amashyirahamwe yigenga, babiri basubiriye abandi be n'umunyamabanga Idonido na Hassan Shaban Mijwi ya Emmanuel Bimenyimana.
Iyo komite yashyizweho na Bisimo Matendo Kano ku musantere wo mu Kamanyora inyuma y'inyigisho y'iminsi ibiri zijyanye n'umugambi w'amahoro n'ubumwe no gusubiza hamwe. Izo nyigisho zaratunganijwe n'ishyirahamwe ADEPAYE ryifatikanije na guverinoma ya Congo ku mfashanyo y'ishyirahamwe Alerte Internationale. Iyo komite y'amahoro igizwe n'umuyobozi w'imico n'akaranga, uwutwara igipolisi mu Kamanyora, abantu babiri baba muri sosiyete sivile n'umwanditsi umwe. Karanga bwana Matabaru Papi gutuma ko amanama ajyanye no gukemura ibibazo n'indyane hagati y'abanyagihugu no gusimbataza ubumwe, ubwiyunge n'amahoro rusangi.
Turangirize kuri iyi nkuru ivugwa mu Kamanyora, aho havugwa imodoka yo mu bwoko bwa kamionete yaguye mu mutego w'inkozi z'ikibi mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 4 Nyakanga aho bita Rushima hagati ya Bwegera na Ruberize ku ibarabara ry'igihugu rya 5, aho abantu bane banyurujwe harimo umugabo azucane igikorero utwiwe. Hani naho turangirije ikiganiro cyo kuri uyu munsi, ikiganiro mutegurwa na Serge Bisimwa ahagarariwe na Jean Kahora, nagisomewe na Nje Alexandre Bizimana naho ubutaha.